amashami yigenga Parsem na Oricom aharanira iterambere ry'ubutunzi akongera akagwanya ibiture n'isesagwa ry'amatungo ya leta yari yifuje kunegura no gutanga umuti ku matati amazindwi hagati ya leta ku ruhande rumwe hamwe n'abunguruza abantu ku mapikipiki amakinga n'ibigendera ku mapine atatu bita bajaj canke tukutuku mu gisagara ca Bujumbura ku rundi ruhande. Leta iherutse kubabuza kwinjira mu gisagara ca Bujumbura ikibarungika gukorera gati mu gihugu no ku nkengera y'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Yamara ikiganiro ayo mashirahamwe yari yatunganije kugira abayarongoye bashikirize ijyo bagona cavuye giyagarikwa haheze nk'iminota 15 gitanguye. Igipolisi kirongowe na Artemo Nzitabakuze atwara igipolisi mu karere karimo gisagara cha Bujumbura cavuze ko ataruhusha ayo mashiramwe yasavye.
Twese turabona ko hari ikibazo cy'umutekano, nta muntu atabibona, twese turabibona, mugabo tugomba gutanga intererano kugira ngo
security in box
mahoro neza. Ayo sakuzi bashije mukuru
Faustin Ndikuma atwara Parsem na Gabriel Rufyiri atwara Oricom baneguye iyo nyifato kuko kubwabo bashaka guterera no kwerekana ingaruka mbi zingingo iherutse gufatwa. Faustin Ndikuma aragaruka kuri izo ngaruka mbi.
Mugabo tukabona iyo ngingifashwe ishobora gufata imijyana ishobora gushika 100,000 tukaraba umutekano ingene ushobora guca umererwa nabi kubera abantu babuze akazi ico barangura urabye ajya amatugutugu canke ayo mamoto umutaha urimwo. Twe turabona pari hafi n'imiliyaridi 50 z'amarundi ziyede n'umutahe munini cyane. Tutumva ingene mu kanya gatoyi uwo mutahe woba ugira uce ucika ubusa, hanyuma tukaraba ibiciro canke bishobora kubura kubera igisagara kitakironka ivyangombwa ari ayo mata, ayo makaraza mu gisagara, ivyo bintu vyinshi biza mu gisagara rucura ruhimbiye muri uwo musi. Hanyuma ikijanye n'amatabise urwo rudaraza rwahora rutanga tutavuze rimwe n'amashobora kwije kubaja kugira umwihebu rwa tuti mbega mu rundi muntu uza arashira umutaye mu kintu azobaze ko bizogenda gute. Izo ni ibintu bikira insecurity mu muntu wese.
Abo bunguruza abantu ku makinga amapikipiki na bajaj agashavu ni kose
twayakiriye nabi cyane no kwiba mbere twogenda kwiba mu bisanzwe. Uyu muntu agiye kubura agasabune, umuntu agiye kubura rasiyo, umuntu yena azoca atekereza yicaye kwiba barasegerere.
Iyi nibwo twe ntituyakiriye neza kubera ije iduhohotera na James. Abana batatu babiri bariga urumva nta n'agakarenzo ashobora kuronka ko hetse
nyakenyenya tureki dufite atatu twononye
tugiye kuko mu bana nk'inyoni
mukavuga ngo hazoba hari imiduga gusa nabo nyene ntibizokunda ba bantu bazoba sokora miyo miduga babaka mahera yo kujya.
Aho niho abatwara amashami Parsem na Oricom bafatira mu guhamagarira leta kudafata minenego ico kibazo kuko kubwabo gishobora no guhungabanya umutekano w'igihugu. Gabriel Fyiri ni jambere yaragiye habona agashikiriza ikiganiro inyuma yaho ataye mu gihugu mu ntango z'uko kwezi kwa gatatu. Ni mu gihe yaramaze imyaka irenga 5 aba mu gihugu cha Luxembourg ku mugabane wa Buraya. Twamubajije ko ihunguka giwe atari iryo ryoba ryatumye ikiganiro gihagarikwa na wishyura ko atari yarahunze
guhunguka no kuvuga ikindi muhira ndi mu gihugu byo guhunguka. Rero sinzi icyo bisigura ndi mu Burundi, ndi umurundi, nibaza kwico gikwiye kandi cyumvikana. Gusa narimaze iminsi ntahari imyaka itari mike mugabo twebwe bari batubwiye yuko umuntu azotanga intererano atakibazo kuko guterera mu gihugu ntibisigura gukoma amashi ibyo leta yo byose ikoze ngo umuntu acha koma amashi byose nibaza ko byogenda gucyo kuko ntaho twaturiko turava ntaho twaturiko turaja kuvuga yuko twese tugomba kuvuga ururimi rumwe nk'inka nibaza yuko ibyo bintu bitoshoboka nta na hamwe byigeze bishobora naho byashobotse harageze igihe birananirana.
Umuti w'ikibazo c'abatwara amapikipiki n'amakinga uracari kure kuko ubu ivyo vyuma vyunguruza abantu n'ibintu bitemerewe no kubikwa mu mazu y'ababitunze hagati mu gisagara ca Bujumbura. Umukuru gihugu Evariste Ndayishimiye yaraje abakuriye inkoni kugishitsi kwingingo ari ntasubigwamwo kuko yafashwe mu ntumbero yo gukinga umutekano mu gisagara hari mu mpera zindwi iheze mu ntara ya Muyinga ari kumwe n'abajejwe intwaro ibiharuro bitangwa n'amashirahamwe ahuza abo bunguruza abantu ku makinga n'amapikipiki vyerekana ko abegwa n'iyo ngingo bari hagati y'ibihumbi 80 n'ibihumbi 100 Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.